courte. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Murumva radijwe rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze muri aya makuru yo ku mugoroba. Mu Burundi umukuru w'igihugu haremeza ko cyugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga.
Kuma katini mbura mwusi itwani amajana vili zivirai mga huu unaweza kuhirondele milioni miwangu tano mwini baya mwekuli konde ya anje mwachamu wango nayo tuguha none ya igie kwa rai wazi higa nicho ituma ducha nucha kuya jegezi.
Uwe ni Perezida Burundi Evariste Ndayishimiye. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda yafunguye by'agateganyo umunyamakuru Theogene Manirakiza mbere y'urubanza mu mizi. Programu ya ONU yita ku biribwa PAMU iravuga ko abasivili mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara bidatinze. Naho Burusiya bwatangiye kohereza mu bihugu bitandatu bya Afrika ibinyampeke Perezida Putin yasezeranije abakuru b'ibihugu mu nama bagiranye mu kwezi kwa karindwi. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urukiko rw'akarere ka Afrika y'Iburengerazuba kuri wa gatanu rwashyigikiye guverinoma ya Senegal mu rubanza ihanganyemo n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko wareze avuga ko leta yahohoteye uburenganzira bwe. Frederic Nkundikije abahinkuru.
Sonko muri iki gihe afite imyaka 49 amaze imyaka irenga ibiri ihanganye n'imanza aburanamo ibirego bimwagiriza ibyaha birimo amakuru y'ibinyoma hamwe no gufata abakenyezi ku nguvu ibirego ahakana ivu inyuma. Sonko yahagaritswe mu kwezi kw'indwi yagirizwa ibikorwa byo kugumuka. Icyo gihe leta ya Senegal yaciye ihagarika umugambwe wiwe yongera imukura ku rutonde rw'abanyapolitike bazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Sintare mu karere ka Afrika yo mu bihugu byo mu rengero bizwi ku izina ECOWAS yariko yiheza ayo matati hagati ya Sonko na leta ya Senegal yashikirije ingingo itari byatsi ibirego byari byashikirijwe na Sonko ko leta ya Senegal iriko yamurenganya. Amatati ari hagati ya Sonko na leta ya Senegal yaratumye haba imigomoko yahitanye ubuzima bw'abantu batandatu. Abamushyigikiye bavuga ko ivyaha Sonko yagirizwa bifise imvo za politike kandi ko biri mu nyifato ya Perezida Macky Sall yo kudodobereza abatavuga rumwe nawe. Perezida Sall arahakana ivyo birego.
Umuyobozi w'inshingwabikorwa wa programu ya ONU yita ku biribwa PAMU Sandy McCain aravuga ko abasivili mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara bidatinze. Mu itangazo ejo kwa kane umunyamerika McCain yaragize ati nta biribwa nta mazi mu by'ukuri biri muri Gaza kandi harimo kugera bike cyane mu bikenewe bibasha kwambuka imipaka. Uyu muyobozi yakomeje avuga ati nta kuntu dushobora gukemura ikibazo cy'inzara ubu urebye ibikenewe kandi hakora umupaka umwe gusa byambukiraho. Ikizere cyonyine dufite ni uko tuzafungurwa abashinzwe ubutabazi bakabasha kugeza muri Gaza ibiribwa byo kurengera ubuzima nta nkomyi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yavuganye n'umuminisitiri wa Israel Benny Gantz ibyerekeye kongera ibikorwa no kwihutisha imfashanyo y'ubutabazi muri Gaza. Ibi byatangajwe na Departement ya Leta muri Amerika ejo kwa kane. Iyi Departement yongeyeho ko mu biganiro byabo Blinken yanagaragaje ko bikenewe kugabanya umwuka mubi muri Cisjordania harimo n'urugomo rw'intagondwa rwiyongera aho abantu bacumbitse. Mu ijoro ry'ejo kuwa kane igisirikare cya Israel cyavuze ko cyatanze litiro 400,000 z'amazi n'amapaki 1,500 y'ibiribwa bihiye mu bitaro by'Ishifa. Igisirikare cya Israel cyanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kigira kiti imibereho myiza y'abasivili harimo abarwayi n'abakozi b'ibitaro ikomeje kuba intego yacu y'ibanze. Israel ejo yategetse abanyepalestina kuva mu mijyi ine yo mu majyepfo ya Gaza bisa n'ibyerekana ko ibikorwa by'intambara bishobora kwiyongera ku barwanyi ba Hamas muri utwo turere aho abayobozi ba Israel bari barabwiye abantu ko hari umutekano bashobora kuhaguma. Israel yatanze amatangazo yanditse yamanuwe n'indege mu ijoro ryose abwira abasivili kuva mu mijyi ya Bani Shuraira kuza Abasan na Karara mu nkengero z'uburasirazuba z'umujyi wa Khan Yunis umujyi munini mu majyepfo y'igihugu. Abahatuye bavuze ko ako karere karimo ibibombe bikomeye bya Israeli mu ijoro ryose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba polisi hamwe n'abari mu myigaragambyo yo gusaba ko imirwano hagati ya Israeli na Hamas ihagarara bidatinze, barasakiranye imbere y'ibiro by'ishyaka ry'abademokrate ku munsi wa gatatu muri uyu mujyi wa Washington DC. Nk'uko rero twabagejejeho andi makuru aheruka ku bijyanye n'imyigaragambyo, Frederic Nkundikije akomeza inkuru.
Abashinga mateka wa demokrata isinzi bali mwa mkuru wa demokrata muna mashinga mateka Hakeem Jeffries bali mulio iwakwa ilimo ibiro ya demokrata aho bali kubigina kiringocho kuya mamaza chatanguye igihe iyo myerekano yari ko ibera imbere iyo nyubakwa yabaciramo na bali kwagira imyerekano bavuze ko bashaka kuzibira kugira ngo abashinga mateka ntibinje cyane ntibasoke muri iyo nyubakwa imbere yuko batega amatwi akamo kabo kasaba ko iyo ngwano ihagarara. Benshi mu bariko bagira imyerekano bari bambaye imipira yirabura yanditse ko iti ingwano ihagarare uno nyene. Yamara ibintu byaciye bihinduka mu kanya gatoyi, abapolisi bacungira umutekano ku nyubakwa abashinga amateka hamwe n'abakemuza amateka bakoreramo Capitol Hill bavuze ko abantu bashika 150 bari kwagira imyerekano mu buryo butekuri n'amateko bahavuye babishyiramo ubugumutsi. Yamara abari muri iyo myerekano bo barega abapolisi ko ari bo bakoresheje ingufu z'umurengera ngo kuko baciye babashwaramo. Danny Noble yari yagiye Washington DC muri iyo myerekano avuye mu gisagara cya Philadelphia yavuze ko abapolisi bamwe muri bo bari bambaye ibikingirizo biteguriye guhangana n'abari mu myerekano baciye babashwaramo badasobanura ibimuga hamwe n'abagwaye indwara zikomeye batangura kwasunagura bakwiga. Abapolisi bacungira umutekano kuri Capitol Hill baciye binjira mu cumba abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bari kubakoreramo iyo nama, baca babatwara mu kibanza kiri munsi iyo nyubakwa bita basement. Abapolisi bavuga kandi ko bamwe muri bo bakomeretse mu gihe umwe mu bari mu myerekano yatawe mu mvuto.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu Burusiya, aho Minisiteri y'Ubuhinzi y'Uburusiya kuri wa gatanu yavuze ko Moscou yatangiye kujyana ibinyampeke by'ubuntu bigera ku matoni 200,000 mu bihugu bitandatu bya Afrika nk'uko Perezida Vladimir Putin yabyijeje mu kwezi kwa karindwi. Mu itangazo ku rubuga Telegram, Minisitiri w'Ubuhinzi Dmitry Patrushev yavuze ko amato yerekeza muri Burkina Faso no muri Somalia yahagurutse ku byambu by'Uburusiya kandi ko n'andi azajya muri Eritrea, Zimbabwe, Mali no muri Repubulika ya Centrafrika hazakurikiraho mu bihe bya vuba. Putin yari yijeje ibinyampeke by'ubuntu ibihugu bitandatu mu nama n'abakuru b'ibihugu bya Afrika mu kwezi kwa karindwi, igihe gito nyuma y'uko Moscou yari imaze kuva mu masezerano yemerera Ukraine kunyuza ingano mu byambu byayo ku nyanja y'umukara nubwo igihugu kiri mu ntambara n'Uburusiya. Ayo masezerano azwi nka Black Sea Grain Initiative yafashije kugabanya ibiciro ku masoko mu mpande zose z'isi. Cyakora Putin yasobanuraga ko ayo masezerano atabashije kugeza ibyo binyampeke mu bihugu mu buryo bwihuse uko bikenewe. Putin avuga ko mu mwaka ushize Uburusiya bwohereje mu mahanga 60,000,000 z'amatoni y'ingano mu mpande zose z'isi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yise kwizeza ingano z'ubuntu imfashanyo igerwa ku mashyi. Kuva buvuye muri ayo masezerano, Uburusiya bwateye bombe kenshi ku byambo bya Ukraine no ku bubiko bw'ibinyampeke, kandi Kiev ivuga ko amatoni 200,000 y'ibinyampeke yahatikiriye. Ukraine kuri wa gatanu cyakora yavuze ko yabashije kohereza umuzigo wa 4,400,000 by'amatoni y'ingano, harimo toni 3,300,000 z'ingano zanyuze mu muhora mushya washyizweho mu kwezi kwa munani.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, harakoze mugenzi wanjye Frederic Nkundikije umfashije kuyabagezaho. Radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com, turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari bya Afurika.
Aya makuru turahera mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko nta mafaranga ahagije ari mu mabanki. Avuga ko ibintu bikomeje gutyo ntaho igihugu gishobora kwigeza, agasaba amabanki guhindura ingendo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eroge Urikaneza.
Haizi misi Prezida Evariste Ndayishimiye yahura n'imirwi itandukanye irimo abagize inzego z'umutekano, abatwara isata by'ukwegeranya amatagisi n'amakuru ya leta hamwe n'ibigo bijejwe iterambere ry'igihugu. Muri iyi ndwi yahuye n'abatwara amabanki y'ubudandaji. Umukuru w'igihugu avuga ko yabaje kubona amabanki mu Burundi yamatanga amaraporo yerekana ko buri mwaka yunguka kandi yakora neza, kandi abakiriya bayo bataronswa amadeni uko babyifuza mu gihe atakindi yashyiriweho atarabayitura. Yitanga kwa karorero kwa shobora kubura imiliyoni 50 kandi kuri koroni yitwa kwa yafise ko
yaneje nimbuye ibiraya simba nare mwitunga niko ke nabo niyo birete nirondere amahera yanje sinimbura munsi twarize amajana 200 ibiraya muga nko naza kwironderera imiliyoni 50 muri bahe mu kuri konti yanje mu cyangwa ngo ntayo tuguha none yagiye ko arayiwaje rero cyo gituma ducanuje kuyagegeza yagiye sigwanje ikibazo rero gikomeye
wo mwitwara ariko umukuru w'igihugu cyo Burundi n'abanyagihugu wo mu ntara zitandukanye barufise nkabo ya chimbo bavuga ko akenshi baronka munsi cy'agatatu cyaje baba bifuza kubikuza
byarambaye ko cyane byarambaye ko bacabangira ko ariteye ko diabetes bambwira ko ntashobora kurenzira ki zitatu kane ko ndarutira amafaranga yo koza gutemesha umuceri byari ngombwa ko ndotera umuliyoni bambwira ko ntashobora kuronka umuliyoni ndotera iraki zitatu narasavye ndakoma mashi biranka urumva ariko nakamara amazi n'ico gituma jewe umenga gusubira kubitsa amafaranga n'uyu mugambi wanje muri banki umenga ntivyonyorohera kuko nta rubasho rw'ubukiyafise ko ahubwo umuntu ashobora no kugira icyumviro cy'uko ayo mahera yiwe yabashobora kuyabika mu nzu kuko ayo ari mu nzu uyakoresha uko ushaka.
Abatwara amashyirahamwe y'ukugurana nabo nyene bavuga ko bibagora gutahura kubera baheruka barungika amahera aja muri banki nkuru y'igihugu bizigiye kongera kuyaronswa ko ariko rukaba rwabaha. Keretse wa Ndayishimiye ni umukuru nari rw'amakopeke mu Burundi ruzwi nka Venacobu.
Muri iki gihe giheruka twarakoze igikorwa cyo kwegeranya amafaranga turashobora kwegeranya imiliyaridi zirenga 140 twaratutaryamye ijoro n'umurango ayo mafaranga duhejeje kuyashikana mu mabanki komersiyale ntitwasubiye kubona n'urufaranga rukoroka avuga nti none amahera twegeranije none ubu yagiye none mushaka tuyazane tuyakuye kandi yaciye iyo nyene atasubiye kugaruka.
Abandi nabo nka Marie Louise Kamikazi umuyobozi nshingwabikorwa mu runani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na mu Burundi barafise icyo basaba umukuru w'igihugu ukwihaniza bamwe mu bategetsi babuza abanywanyi b'amashyirahamwe yo kugurana na kuriha amadeni bitwaje ijunja afise mu gihugu. Muri kino gihe himirije amatora ko yibaza ko ibintu bishobora kunyuka.
Inzego zijejwe intwaro arabazi zofasha cyane amashyirahamwe kuziganya no kuguranana mu gikorwa cyo kwishyuza ingurane. Ibyo nagomba tubishimikire ko mu minsi iza tuzotangura ibikorwa byo kwiyamamaza kandi birakaba. Mugabo muri ico gihe hariho abantu bafata bakavuga bati jewe rero nimwagira ukunuku nahajya mwahora mwishura nzobakingira ikibaba ntimwishure.
Perezida Ndayishimiye yemeza ko Burundi buzingamitwe na bamwe mu bategetsi n'inzego bari bakwiye kubushayura.
Ko byatanguye 2017 qu'est-ce qui indique que l'échec du putsch atariyo yaciye ibandanya d'autre manière ikaba continuite yuguhenura igihugu birashoboka. Hari abantu bura n'urubanza babakira vuba cyari hari gihe uronde uti nwe nkuyu ntunayita circonstance aggravante gago ni aggravante sime kuko vrema birateye isoni uya ni uyumvire umuntu wo muri obere amakati tumaze kubona azitatu organize par obere kaya mbere yoyo ni jewe nayifatiye muri flagrance narayiboneye mugabo hageze kuburanaga urarondera icyo mwagiriza ukabona aho baharura nko bagaharura encare cade douane muri mi kamyo trois car ni de douane bagashira ko si kugira imodoka cyo yigira direct sans aucun problème barabifashe.
Mugabo Gabriel Fili umukuru w'ishyirahamwe Oricome ahantu babategetse kutidoga ahubwo bagafata ingingo.
Situa kimeze nabi cyane leta nifata ingingo ntibavuge nko muri opposition mugabo bafata ingingo kuko bagiye kudenonsa Oricome kadenonsa imigambo y'umuvuzi kadenonsa umunyagiho kadenonsa abantu bose tukidoga none gahinga tujya dufashwa nande no turasabye ijambo umukuru w'igihugu yavugiye murambya abantu bose bari kuri kiki.
Kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hahinduwe inoti z'5,010 mu Burundi abakiriya b'amabanki akatari gake baridoze ko bataronka amahera ku rugero wifuza. Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko iyo ngingo yo guhindura izo noti nkuru mu gihugu yafashwe mu ntumbero yo guhasha akarwira babika abantu yavuze ko batarengije na bakumakumye gutunza ibigihugu babubika mu mazu yabo agira ati umunsi umwe muzovyubuka yacize impapuro rero je buri kaneza juri ya Amerika
Radijwi ya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habarwanyi ba mayimayi biroze bishambuke baraye bagabye ibitero mu minembwe muri territoire ya Fizi intara kivuyepfo ni nyuma ya mezi arenga 7 aho barwanyi bari bamaze badakora ibitero muri ako karere inkuru y'umunyamakuru Ijwi ya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
ibi byemejwe n'abahagarariye imiryango societe civile muri ako karere ivuga yuko ibyo bitero bya biloze bishambuke na Red Tabara byongeye kwibasira minembwe byaje biturutse Rulenge Kabanju ndetse no mu Gitumba biragoye kumenya imibare y'abantu baguye muri iyo migwano ariko amasoko y'Ijwi rya Amerika avuga yuko ari inkomere n'imirambo yikoreye ku gipo yo ku Rwanda rwatwigwanaho na biloze bishambuke mu raporo y'inzobere za Rundi kuri Congo zagiye zigaragaza imikoranire Red Tabara na Mayimayi Santos Mufashi n'umuyobozi wa societe civile mu minembwe avuga yuko intambara ikomeye yarayibereye mu marango ya minembwe
gitero cyavutse ku munsi w'ejo gituruka mu kabanju kiza kigana biziba kuko bizo bimaze guturwa n'abantu niyo bahinga n'abungeri b'inka niyo bari none basanga twirwaneho nayo niba ku marondo niwe murimo wabo hanyuma irabatera bararwana biriwe barwana umunsi wose burira nibishambuke n'abarundi harimo abarundi kandi ya axe yarimo cyane ya mbere kuko ariyo yari yaraduteye imirezi tabara zabagayo bafatanya na biroze bishambuke mayimayi na barundi ba Red Tabara ingabo z'Uburundi zaraje biri kukiziba ni baza baje kuvuga ngo baje kurwanya imitwe yitwaje intwaro nta kindi tubasaba twebwe ni ukubarangira iyo mitwe yabo yitwaje intwaro bakaza kuyiturwanyiriza kuko iratuzongera tuzengereje
gusa umutwe w'inyeshamba za biloze bishambuke ushinzwe n'abaturage kuba bitera minembwe wo uvuga yuko wagabwe bitero n'abagwanyi batwigwaneho muri bimwe mu bicu genzura Aimable na Blaise n'umuvugizi w'inyeshamba za biloze bishambuke
baduteye ahantu bita muri Natoronge ahantu bita muri Nagishasha ahantu bita ku Mulonge n'ahantu bita mu biziba niho baduteye ariko twarabarashe turabakomeresa turanabica ndetse ubu nyine basubiyeyo
iyo uvuga ngo mwarabarashe murabica mwe mwaba mwaratakaje abantu bangahe mwakomerekeshe bangahe
twe tufite imiti y'abasogokuruza
imiti meze gute
y'abasogokuruza ya kera bakurasa urusasu turi kugeraho nirwo rugeraho kirwo gutobora nibo mbatirwo kugeraho nubwo ryo kugeraho tacyo ntiyo kujana n'ikintu nakimwe
twagerageje kuvugisha umuvugizi watwigwaneho kamasanda kize ariko ntitwamubona kuri telefone ngendano nawe nyeshamba z'abarundi za Red Tabara zishinzwe nazo kugaba ibitero mu minembwe zakanye yuko zitari muri ako karere karaka bereye mu iyo migwano ibi byakanwa na Patrick Nahimana umuvugizi wa Red Tabara mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone avuga yuko ntacyo yavuga kuko batari mu ntambara bamwe mu baturage batuye mu minembwe basanga intandaro y'ibi bitero ari ukwimira impunzi zirwunguka zisubira mu marango ndetse no kunyaga amatungo muri ibi bihe byegereje iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane
baba bashaka gutera abaturage ubwoba kandi bahunguke babereke ko bari hafi kandi bo bagirira nabi igihe cyose bari bamaze guhunguka kure twose twa minembwe za Karingi za Gahwera za Ruhemba za Masha Rukigita Munyi nabizi babari barwaye basubiriwabo
nubwo mu minembwe yongeye kuvuka imigwano kuvaho ingabo z'Uburundi zirukana inyeshamba za Red Tabara na FNL mu mwaka wa 2022 abatuye akarere ka Bijombo kagenzurwa n'igisirikare cy'Uburundi n'ingabo za Congo bavuga yuko ari amahoro
hagwiriye cyane cyane ubwibyi bw'inka ariko partire yaho bashikiye mu z'ukubyo bintu byaragabanutse kuva legizi w'ikizo kwezi kwa kane
kuva mu mwaka wa 2017 territoire za Fizi Uvira na Mwenga zagiye zibasigwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'abakongomani yica abantu ikanyaga amatungo igatwika amazu ndetse igashimuta abantu mbeza Sengabo Ijwi rya Amerika Uvira
Radio dukomeze hamakuru yacu mu Rwanda nyuma turaza gukomereza mu Burundi tureba ibijyanye n'ubutabera. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yafunguye iby'agateganyo umunyamategeko umunyamakuru Theogene Manirakiza mbere y'urubanza mu mizi, aravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Eric Bagira Ubusa yaduteguriye iyi nkuru.
Nicyemeza umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yasomye nta ruhande na rumwe ruhari mu baburana. Hagaragaye abavandimwe n'inshuti b'umunyamakuru Theogene Manirakiza uyobora ukwezi Media Group. Ubushinjacyaha burarega umunyamakuru Manirakiza icyaha cyo gukangisha gusebya umushoramari Aimable Nzizera amwaka amafaranga ngo adatangaza inkuru zimusebya. Ashingiye ku biganiro Nzizera yagiranaga na Manirakiza mu bihe bitandukanye n'amafaranga yahaye uyu munyamakuru, umucamanza yavuze ko hari impamvu zituma akekwaho icyaha. Yibukije ko mu kwezi kwa cumi uyu mwaka umunyamakuru Theogene Manirakiza yafatiwe mu cyuho n'urwego rw'ubugenzacyaha yakira amafaranga 500,000 mu biro bya Nzizera. Ni amafaranga uregwa adahakana, ariko akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano y'imikorere n'imikoranire bari baragiranye mu mugambi wo kwamamaza ibikorwa by'ubwubatsi by'umushoramari Nzizera. Ku ibaruwa Nzizera aherutse kwandikira urukiko asabira umunyamakuru imbabazi, umuruhande ruregwa rwayiteye utwatsi ruvuga ko yagize inkomanga ku mutima ko yabeshye Manirakiza. Urukiko ruvuga ko icyaha cyo gukangisha gusebanya gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka n'imyaka 3, kandi ko atari ihame ko cyahanishwa imyaka 3. Urukiko ruvuga ko umushinga amategeko yateganyije ko cyanahanishwa n'umwaka umwe cyangwa ibiri, akavuga ko iyi ngingo nta shingiro ifite nk'uko yasobanuwe n'ubushinjacyaha. Ku ibaruwa ya Nzizera yanditse asabira imbabazi umunyamakuru Manirakiza, umucamanza ashingiye ku mategeko yayiteye utwatsi avuga ko ari ubushinjacyaha bwatanze ikirego mu nyungu za rubanda. Manirakiza mu kwireguraho n'ubwunganizi bavuga ko Nzizera ikuriye kompanyi Amarebe Investment Limited yamuhimbiye icyaha yitwaje amasezerano bagiranye yo kumwamamariza ibikorwa by'ubwubatsi. Gusa umucamanza ashingiye ku biganiro impande zombi zagiranaga n'aho bahuriraga Nzizera amafaranga Manirakiza ngo asibe inkuru bituma mukekaho icyaha. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza Bwana Adolphe Udahemuka ukuriye iburanisha avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu munyamakuru afungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Avuga ko impamvu zibonetse zose zitaba impamvu zikomeye. Umucamanza mu cyemezo cye yategetse ko uyobora ukwezi Media Group ahita arekurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa. Yamutegetse ko agomba kujya yitaba urwego rw'ubushinjacyaha buri wa gatanu w'impera z'ukwezi kugeza urubanza ruregeye urukiko rukaburanishwa. Ni cyemezo cyaguye neza abavandimwe b'uyu munyamakuru bari mu rukiko.
None turishimye tugende tubanze tumurebe. Turabyemera ruko tumucyuye.
Ni cyemezo kandi cyaguye neza bamwe mu banyamakuru bagenzi ba Manirakiza. Bwana Theogene Munyaneza n'umuyobozi w'ikinyamakuru Intyoza .com gikorera kuri murandasi.
Nari mfite ibyiringiro numvaga yuko byanze bikunze bigomba kuba gutya kubera yuko nakurikiranye kuva bwa mbere agezwa mu rukiko numva ibyashinjwa. Yego nk'umuntu sindi umucamanza ngo mbe ari gufata icyemezo, ariko numvaga yuko nta mpamvu mu by'ukuri zifatika zatuma umuvandimwe mugenzi wanjye mu kazi akomeza gufungwa. Kuba urukiko rufashe icyemezo cyo kumurekura ni ibyishimo, navuga kuri jyewe ni ibyishimo ku muryango muri rusange w'itangazamakuru.
Ku ruhande rwa rwarafungishije Manirakiza rwabwije ijwi ry'Amerika ko rwiteguye ibiganiro igihuregwa yaramukateye iyo ntambwe. Virginia Wambayinema ni umunyamigabane muri kompanyi Amarebe Investment Limited. Uyu ni umukobwa wa Eugenia Nkundabanyanga uvuga ko Manirakiza yabahozaga ku nkeke agamije ko bamuha ibibanza bibiri mu isambu ya hegitari zigera kuri eshatu iri ku Kicukiro. Manirakiza yakozeho ibiganiro by'ubuvugizi. Ikintu cya mbere uzamubwira ni iki?
Namubwira
yego
icya mbere akambwira cyatumye akora biriya, icya kabiri kuvuga ati ndashaka gukomeza kumwe namwe tugakomeza tugakundana, nanjye n'ukuntu twasindagiranye tukagera finali tukajya tubonira asambu kwera ubuvugizi bwate ubwumva ryari ikibazo nge mfitanye nawe.
Theogene Manirakiza yari yaratawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha arafungwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka. Eric Bagira Ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
amakuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika harakomeje uko twabwiye mu kanya turacyari ku makuru hajyanye n'ubutabera ubunoneho turi mu Burundi Ministri w'ubutabera w'u Burundi kuri uyu wa gatanu yahuje abarebwa n'urwego rw'ubutabera kugira ngo bashakire hamwe igisubizo ku bibazo bituma abanyururu bakomeza kwiyongera mu magereza y'u Burundi Ubu abafunzwe bageze ku bice 417 % byabugereza zagombaga kwakira inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana hari Kigali mu Rwanda
Iyo nama yabereye mu gisagara cya Bujumbura kuno wa gatanu ikaremeshwa n'umushikiranganje w'ubutungane Banyankimbona Domine yitabiriwe n'uburongoye Sentare na Inyuzwa umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika abashikiriza manza mu ntara za Bujumbura igisagara cya Bujumbura bubanza Cibitoke Mwaro na Muramvya uwo mushikiranganje yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka w'ubutungane igitega igenekezo rya mbere ukwezi kw'icyenda umwaka w'2023 icivugo cyagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito ni soko giterambere Domine Banyankimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kugira icyo kivugo cyubahirizwe abanyagihugu batekane mu byo yashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma babohero yuzura yamenyesheje ko mu Burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice 417 % y'ubushobozi amabohero yari afise yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe
ubutumvikane y'uwo kiziba kikazibizwa ko umushikiriza manza kisi dosiye ashobora gufunga uwo yumvirije umushikiriza manza wa Repubulika atabizi ugasanga bagafitaniye madeni amasentare sivire ariyo afise ububasha bakaca babihimburira mu byaha
umushikiranganje Banyankimbona yagabishije abacamanza n'abashikiriza manza batubahiriza amategeko
umushikiriza manza uzosubira gushyira urafise idosiye mu minwe yawe ngo urashyize umuntu niba rero utavuganye n'umushikiriza manza ukora gutwara
ibindi vyuzuza amabohero mu Burundi n'abafunzwe bari kugwa ariko ntibishyirwe mu ngiro umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yasavye abashikiriza manza kwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa yagarutse ku ngingo y'amajana 262 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha
iyo ugurikiranwa icyaha yarasanzwe afunzwe yeze cyangwa ahanikirijwe gihadabu gusa acafungurwa ubwo nyine naho hoba hashinzwe urubanza rwo kumwibutsa keretse iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha umuntu abaye afite ariko kuko rugabanya abafungwa uruhara rw'umushikiriza manza ruca rugaragarira ngaha
mu ishyirahamwe rukristu riharanira kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kwimvuga ibikwiye kujyana n'ingiro umushingwamanza Jean Claude Ntiburi munsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohero arengegwa aratanga impanuro y'ingene byari bikwiye kugenda
abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko imanza ziba zifitanye isano na politike rero twe twasaba ko bukuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike bakarekura abanyororo bose garagara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano hanyuma bagahabva rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo
ibiharuro dukura muri akati Burundi vy'ukwezi kwa 10 kurangiye mu matohoza bakoze vyerekana ko amabohero 13 makuru mu Burundi yategerezwa kwakira abanyororo 4,294 uno munsi arimwo abagera ku 12,828 Ibohero ririmo abafungwa benshi ni mpimba yo mu gisagara cha Bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo 108 uno munsi rimwe 4,668 ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya Ngozi yubakiwe kwakira 400 muri kino gihe hafungiwe 1632. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, tugushimire kuri iyo nkuru itugejeje ku musozo w'amakuru yacu. Tunashimira haba duteza amatwi kuva dutangira kugeza nonaha n'abari bwumve aya makuru ku mbuga zacu zitandukanye. Aya makuru rero yarahagarariwe na Edrwema, Nadia Taha na Jumbe Hamza nibo bari kuhanga bw'ibyuma, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose, kandi tubifuriza no gukomeza gutangira weekend nziza no kuzayirangiza mu mahoro no mu byishimo.